Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano mu saa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazendo ngo ibiganiro byo no mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Na cyane cyane kubera urugenda yuberure iyo mpamvu cyaduciye cyangwa kwadukura amanota n'ibindi. Nyimvuri guye cyadusiye bacanke ukemera gakere ko kagira bakakura amanota.
Uyu ni umwe mu banyeshuri bo muri commune mu Rwiyi ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko kubona badafise amashuri nshingiro abegereye bituma batuma bagira ingendo ndende kugira ngo bashike ku masomero yabo, ibyo bigatera ingorane zitandukanye nkuko muza kuvyumva ahandi hato mugume hagufi ya maradiyo yanyu. Ariki imbere y'amakuru yo mu ntara no mu makambi ndabafite mbanze ndabwire muri make ko abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashe ingingo yo kwirondera amafaranga akenewe mu gutunganya amatora y'uzosurira Perezida Joseph Kabila atekanije mu kwezi kwa 12 uno mwaka. Abategetsi basigura ko mu bazikbako n'abanyagihugu babo bakagira ko bagasaba abari bashaka kuzotanga intererano muri ayo matora ko botumbereza ayo mafaranga mu bindi bisata bitandukanye. Ejo kwa Mungu munama n'abayobozi batandukanye muri Kongo, umuvugizi wa leta Lambert Mende majambo iwe yababwiye ati nduguriye twa mugina ntidushaka gusubira kubona ivyabaye muri kahise aho batanga amafaranga yo gufasha amatora baca bagomba ko ibiva mu matora biba nkuko bavyipfuza. Ndugaye twa mugina iyo ngingo rero yafatiwe mu nama yahuje inzego za leta yabaye kwa gatandatu yari rongwe na Perezida Joseph Kabila yarimwo abashikiranganje abakuru b'inama nshingamateka na nkenguza amateka bakuru ba gisirikare na gipolisi abandi bari muri iyo nama n'abategetsi barongoye mu rwihujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu seni hamwe no mu rwujeje gukurikiranira hagufi ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yo kwa 31 z'ukwezi kwa 12 yumvikanywe ko n'abanyepolitiki arongowe na Ekleziya Katolika muri Kongo. Uwahoze Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma ashobora kurengutswa imbere y'ubutungane mu ntango z'ukwezi kwa kane kugira ngo yicure kuvyagirije vyo kurya ruswa no kunyuruza ubutunzi bwa leta. Imyesha makuru muri Afrika y'Epfo bitangaza ko Zuma ashobora kuzokumvirizwa n'ubutungane ubwa mbere y'ikwigenegerezo rya gatandatu kwezi kwa kane muri sentare ya Durban muri aruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Inyuma y'amezi yagirizwa ivyaha bitari bike mu kwibuka ko Jacob Zuma w'imyaka 75 y'amavuko yahisemo gutanga imihoho manda yiwe itarahera mu kwezi guheze yararemerewe cyane n'umugambwe uri ku butegetsi ANC. Kundi mugabane nawo umwe mu bategetsi bakomeye y'Ubushinwa yagabishije amakungu ko ashobora kwaduka intambara ikomeye yo guhanahana ibidandazo bayishobora kubangamira impande zose. Icegera cy'umushikiranganje wa mbere w'Ubushinwa Han Zheng yagize ati intambara yo guhanahana urudandazwa nta numwe ayungukamwo izogira ingaruka mbi. Yabishukije mu nama yerekeye iterambere yabereye Beijing ku munsi wa Mungu hari ejo. Han ntiyatomoye neza ngo adome ku rutoki ico yita intambara yo guhanahana urudandazwa canke uwayagiriza ico bikoze. Ariko leta z'umwe za Amerika zagirije Ubushinwa mu minsi heze kungukira mu bidandazwa kuruta Amerika, kwiba ubumenyi no gushorera muri Amerika ibidandazwa ku giciro cyo hasi, ivyo bigatuma ibikoregwa aha muri Amerika bizimba abantu ntibabigure. Trump yagabishije ndetse ko agiye no kuduza amatagisi bikomeye kuri ivyo bidandazwa byose biza biva mu Bushinwa. Ubushinwa bwarahakanye ivyo bwagirizwa na Amerika kandi abategetsi babwo batangaza ko biteguye kurwanira inyungu z'igihugu. Radio ya Amerika murayumva tanko manze ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muraca ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijuru rya Amerika na inabice ku masonga nkitangura hamwe mu bavyeyi bo muri commune Mugwiyo mu ntara ya Cibitoke turi mu gihugu cyo Burundi baracacumukura kugira ngo baronke ishuri umwana yiga ko inyuma y'umwaka wa gatandatu intandaro n'ubukene bw'abigisha hamwe n'inyubako ni mu gihe haheze imyaka itandatu leta ishizeho umugambi w'ishuri nshingiro umunyesha makuru w'ijuru rya Amerika Diane Ndonsi yanyarukiye muri iyo ntara ya Cibitoke kutrabira uko zifashe adutegura ino nkuru
Abanyeshure bahejeje umwaka wa gatandatu bo ku mutumba wa Masha muri komine Mugwi kiboroherwa kuronka aho babandaniriza umwaka w'indwi abavyeyi bavuga ko batanguranwa kurondera ibibanza mu turere tubegereye uyu numwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
ngwa twazigira gose kukurumva umwana kugira ngo murondere ishure urashoka cyane ukarondera eka mbere ukanaterereza n'umuntu woba abishoboye ari hafi kugira ngo aroho ishure ahandi kundi mutumba muratanguranwa cyane ahandi bakaje no muzindi komine birakunda gushyiraho umuntu wese yikora ku mugenzi agatereza akabaza kwiga
uwo muruho wo kurondera ishure ry'umwana aja mu mwaka w'indwi usa n'utakivugwa ku babyeyi benshi bo mu tundi turere ugereranije n'imbere y'imyaka itandatu iheze hashizweho ishure shingiro rituma abanyeshure babandaniriza ku ishure basanzwe ko Ingaruka ahanini ziba ku banyeshure ni mu gihe hari abavuga ko bafata urugendo rw'amasaha abiri kugira ngo bashike aho biga uyu munyeshure atubwira ingorane agira zo gushika ku ishure ku masaha ategekanijwe
turakererwa cyane kubera tuba tuva ku mutumba twinjira mu wundi na cyane cyane kubera urugendo ari rurerure niyo mpamvu cyadukererwa cyangwa kwadukura amanota n'ibindi n'imvura iguye cyadusiba cyane ukemera ugakererwa kagenda bakagukura amanota
uretse uku gucegwa Abanyeshure bavuga kandi ko bataronka kanya ko gusubiramo ivyo biga kubwo umwanya munini bamara bari mu nzira bataha canke baja kwishure
gusubiramo ivyo biza nkaje mu gatondo kugira ngo ucuje kwishure nta mwanya tubironkera kubera ukivyuka ca woga ugashugenda no kwishure
mu camuraramo bisubiyemo
biragoye n'ubundi kubera uva kwishure wiga ko kugira ushike muhira bikagirane ugashika amasaha yamaze kwiterera ugahita ukora n'udukogwa to muhira bica bigorana nko ku bantu usanga badafite amatara
twe dushikiye mu gwi abana bimugwa amaze kumenya byinshi ariko twebwe kubera ugenda rurerure usanga ntambwo twigira tubunganya n'ibibanza ibyo usanga amaze kwiga bari byinshi dusaba ko twubakira amashuri ku mutumbi wacu kugira ngo natwe twige hafi niho n'ubumenyi bwo kwiyongera
nubwo ibintu bimeze uku ababyeyi bavuga ko bagerageje gutanga intererano yabo mu kubaka amashure nk'uko bikogwa no ku yandi mashure uyu muvyeyi atubwira ko bakirindiriye ivyega leta navyo
urabona nkaho urabona ko umugoti abana babore yanta mu manege urabona mu manege n'indi segiteri urengana segiteri iwanyu ujira mu yindi segiteri urabona no rugendo rurero cyane rugendo ku masaha abi uva nga twe turafite ingorane ndende ngaha muri masha mu bukoroka niho batsa ngo twubake ishuri mu kubera amashuri abize twoyibona n'ubu ntarakora yabuze bikoresho ngo abari mu ngo bari cyabagoye nibindi nibindi ngo leta ngo zogira icyo bifashije ngo kugira ngo ibyo biboneke hariho birasi bibiri kubatse mu bukoro
ubuyobozi bw'indero muri komine Mugwi buvuga ko buri mwaka abana bagera ku majana abiri bama biyongera ku mashure yo muri ubwo buyobozi bikava ko abantu benshi bahimukira bavuye muri komine Bukinanyana ihana urubibe na komine Mugwi bakurikira amatongo y'imbuka Nestor Niyonizeye avuga ko ibyo bituma ibirasi byubatswe bica biherego abana bakiri bato.
Yari bikwiye ko ishuri shingiro ripa mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icenda nk'uko bitegekana n'amategeko ariko twari twabyumviriye ko ayo mashuri twoyaha ico gice cya kabiri cy'ishuri shingiro kuva mu ndushwa mu mwaka w'icenda. Ingorane hari nuko twubatse mu Kanombe ibirasi kugira twakire umwaka w'indu duca duhura n'igurirana ry'abanyeshuri abana bacu baba benshi abana babaye benshi ubuyobozi bw'ishure bushobwiyumvira ko bwo kwitiza ibyo birasi byo kwakira iyo mwaka w'indwi kugira babikoreshe mu bana batoyi kuva mu ya mbere gushika mu ya gatandatu
uyu muyobozi w'indero muri komine Mugwi abandanya avuga ko bariko baragerageza gukemura ikibazo cy'abiga kure mu kongereza ibirasi ku mashuri yegereye imihana bavamwo. Naye kubijyanye n'abigisha, umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha mu bibazo yari karabazwa n'abashikiranganji kuwa kane w'indwi iheze yamenyesheje ko bashize ingufu mu gukemura ikibazo cy'ubukene bw'abigisha mu gukwiragiza abagera ku 188 ku mashure abakenye nubwo hakiri amashure akibakenye. Mu ntara cy'ibitoke iri mu burengero bw'igihugu, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Tiene ndonse arakenuye cyane rwose kuri iyo nkuru yari yaduteguriye. Tukiri mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi, ishami rihananira gateka kaba na OIDEB rirashima igihano cahawe umugabo yagiriwe n'ivyaha byo gushurashuza ku nguvu twana twe dutatu no kugoka ku kizira agasambana n'umukobwa wiwe. Ku ruhande rw'amashirahamwe y'abakenyezi, uwo muryango ukwiye gukurikirana cyane kujanye n'inyifato. Menyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze mu ntara ya Ngozi, niwe tubaza ino nkuru.
Amaze kwakirwa n'ivyaha vyo kugoka ku kizira agasambana n'umukobwa wiwe, gushurashuza ku nguvu dukobwa twe dutatu no gufata bunyamaswa utwo twana, Minani Barisito wo ku mutumba Buhanda muri komine ya Mumba y'intara ya Ngozi yahanishijwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Ni igihano gishimisha ishyirahamwe riharanira gato y'abana OIDEB. Felix Sindayigaye ahagarariye iryo shyirahamwe mu ntara ya Ngozi.
Twabonye ari igihano kumbure kuri twebwe kishimishije, kuko uyu muntu ibyo bintu yakoze akabikorera abana biwe, ari we yategerezwa kubakingira, ari we yategerezwa kububahiriza abwira agateka kabo kagume gatekaniwe. Ni ibintu bitangaje mbere birasi n'ubwenge, kuko natwe twari tumenyereye aho kubona umubyeyi ubahuka akaba ari we agira n'aba bana. Bari n'abana bakiri batoyi, bari abana batatu, umwe yari afite imyaka 8, uwundi yari afite imyaka 6, uwe nawe yari afite imyaka 3, ndetse uwo mwana w'imyaka 6 akaba yavuye yitaba Imana hejuru y'ayo mabi bakorewe na se.
Ku ruhande rw'amashyirahamwe y'abakenyezi barashima ko ubutungane bwakoze icyo bwategerezwa. Minani Bertire, umwe mu mboneza z'abakenyezi bo mu ntara ya Ngozi, abona ko guhana gusa bidahagije.
Uwo mugabo arashobora kuba afite ingorane mu mutima no mu mubiri zidasanzwe. Nibaza ko mu byerekeye imico n'imigenzo n'imyifato, nibaza yuko hakwiye umuntu yogenda akamwumviriza mva n'imvano y'ibyo bintu, hanyuma akagira icyamufashe kugira ngo ntibibandanye. Kuko ashobora no gutoroka agasho akagenda agafata abandi ku nguvu, wahinze afata abana bose umuntu nk'abandi. Arakwiye rero gufashwa ku byerekeye imico n'imyifato, bakamuganiriza, bakamenya ibyaturutse, bakamenya uko bizobandanya. Kuko n'abagwara mu mutwe ugasanga aruhiye no kwiyahura dufate, kandi nka hoho yose ibyo bihano bikomakomeye nawe nyine aca uburwayi yari afise mu by'umutima burashaka kongerekana.
Uyu mukenyezi w'imboneza avuga ko n'abo bana atari abo kuguma gutyo.
Abo bana babonye umubyeyi ari kubabungabunga ari babagirira nabi, si gufata ku nguvu nk'abandi, ni gufata ni kwishwa n'uwari kugutabara. Barahahamutse nabo nyine batwafite ingorane, naho bo bataragira ibimenyetso by'ihahamuka, birihutirwa cyane gusa yuko nabo bishobora bubajyana ahantu babafasha kugira ngo basubire mu mutima mu nda w'uyu mutima nabo bagifise, kugira ngo basubire babana nk'abandi kandi bazokure bavemwo Uburundi bw'ejo bameze neza, kuko ntibaguma guca ngo bikunde.
No mu ishyirahamwe OIDEB nuko babibona. Felix Sindayigaya ariserukira Ingozi avuga ko intererano yabo itegekanijwe.
Rero twese tuzogerageza hama ibyo dushobora tuzobibakorera, hama nimba aho twashobora kubadodorera ku bandi basanzwe bafasha mu bijyanye n'agateka k'abana, tuzogerageza kugira ngo agateka k'abo bana ntikabane gahungabana, kugira ngo ubwo buzima babayemo, ayo mahano babayemo, tugerageze kugira ngo ntababuze ngo kumbure ngo cabandanya abikira kazoza.
Iruhande y'igihano kitoroshye yahawe, Minani Barisito yarahawe n'ibihano mperekeza bitamenyerewe guhabwa mu masentare, nimo kutabikurirwa amateka agenga abantu n'ibyabo hamwe n'imiryango. Ijwi rya Amerika ryifashishije umushingwa manza Maitre Onesime Kibatura kugira risobanukirwe ingaruka ku wahawe icyo gihano.
Amaze kurekurwa, amaze guhereza icyo gihano yaraciri, nta bubasha bafise bwo gutora. Uwo yahimije amatora, ko yahimije amatora ntashobora gutora. Ikiraguye cyoco ni kwitoza, ashobora kwitoza. Hariho ubundi buzi adashobora kurangura, hakabiri ntashobora kuja mu rwego rw'ubutungane ngo akore masubi ngo akoreye hamwe yoba yahora nakorayo ntashobora gukorayo. Ntashobora no kuja no mu rwego rw'abashingwamanza kugira ashobore gufasha abandi kubaburanira cyangwa kubafasha kuburana, hamwe yoba yahora ari nk'umusirikare nk'akarorero ntashobora gusubira no gutora ikigwanisho ngo agendane ikigwanisho. Nayo ugira ibintu bidasanzwe, ari ama Mujye twuvuga nk'ibidali z'iteka adashobora gusubira ku rongo.
Naho biruko birashoboka ko wakiriwe ayo mateka ayasubirane. Metre kibatura.
Ujya nuko wamukira igihano cy'uguheyo bwose kwera uronka kirya gihano ibihano by'inyongera nkabijya ikosa yakoze gihanwa ku myaka irenga 10. Fatya mukira ku myaka 20 baba mukira ku myaka 20. Ntuvuga duko nyuma y'imyaka 5 yigenza neza ariko ndavuga baramurekuye. Iho rero iyo se ntabwo niba yarafashe icyo gihano yishyura kumukura ku icyo gihano naba yarafatiye.
Ingozi muraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye inkuru yindi ya nyuma yo mu ntara imbere yuko duca dutandukira avuga mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu bagabo muri zone mitakataka ni mu ntara ya Bubanza barasaba ko hobaho amashirahamwe agwanira gateka kabo. Igituma muracumva mu nkuru twateguye no menyesha makuru wacu i Bubanza Fidelite Ishatse.
Natwebwe abagabo turahohoterwa turakenera gashira hamwe ishira hamwe gifasha abagabo kuko abakenya zisiba gusaba hohoterwa n'abagabo barahohoterwa
abone bamwe banyagihugu mu ntara ya Bubanza kumine Bubanza muri zone mitakataka. Abo bagabo tuvuganye baducutse ko mu ngo abakenya zimwe na rimwe ariwo nkwiza amarere
ariho nkingo nyinshi
zisambuka kuko
zirarazirasha bukeye
zikata n'abagore marizwa
kubera umugabo atari buronka ahantu abugira usanga ari nk'umwavu uyabagore niho tubona abafisi jambu. Urashobora kugira nk'umugore akaguta akaja mu rugo nk'ahandi gusambana ugasanga nagishoboye no gusasa ugasanga zagusasira abandi baka
urabona hariho nk'umuntu w'umugore ashobora gufata intumbero yo kuguma arema amasoko agashaka kuguma ashobora nk'ibintu mu isoko uwo mugore agataha yaborewe urabona umugore amaze kugajura ukuntu akora mazi yuko mwaraganye mwace muri leta civile mukaragana hose wakubwira ati naho urarwasara we niwe uzogenda je sinzova
ariko rero aho mu ntara bubanza asanzwe ibonekeza abagabo bato bakenyezi babo akarorero nakaba bakenyezi babiri bavuga ko batawe
cyinyene byagenze nuko mugabo wanje yagemanutse fungagiye kuri mu muceke nsanga kumbe yazaniye umugore yepfo aragira uburyo bwa ari bwo bwose acarantana abana ibintu byose arasahura mu rugo bimaze kugenda uko acatangura kuvuga yuko napfuye ari umupfakazi yandikwe hariya inkara tasi za mariage arazijana aratanga za matangazo ngo narapfuye kugire ngo aronke uburenganzira yandikwe n'umugore hariya
je mu mugabo wanje yarantaye anana abana bane butuba kumuhana n'izuko hora tubamwe yarahiye ubuye nitubira mudi naho nikora
ati minsi nka mugabo gutana
haciye imyaka 9
hisunzwe ibiharo biva warongwe zone mitakataka abagabo barenga 10 nibo baharugwa yuko bataye ingo zabo aho rero kubwo abanyagi gutwaganiriye kugira umugabo aende yomuka abitumwe n'imvu zikomeye
nk'akarorero urashobora gutura itongo ryawe ukagenda utari umusuma wararondeye waragize gute ugasohoka byose ukabihera umukenyezi kubera ko wase kwasiga gacungu uhabwe munsi y'urutara nibyo mwumvise mu ntara za Kirundo na hehe barahambwa mu rutara bagategera hajya wasinziriye bagasekeza ukajyama ngaha ngende gwe nk'akarurira umugabo ararundira amatongo yaraguze ashira ngaha mugabo umugore akiyahukiza agafata nk'inka ugasanga yayigurishije none karajya kuba uyo muntu mwumva umugabo yoba barahakagenda mwumva yoba aritse buse
ariko rero mu gitabo cy'amategeko igenga ingo n'imiryango harimo ibice byerekana ryari abubakanye bashobora kwahukana hisunzwe amategeko ayo mategeko nyene arongera agahana uwuharitse ikibazo twabajije n'ikigikurikira ni kuki abo bagabo bihutira komoka hakwitura inzego z'ubutungane. Umukuru w'agacimbiri Kanyawiremba hari muri zone ya mitakataka Manirambo na Jeremy ikibazo yacishuye
je wicongera ndabivuge ko ni ukuvuga umugabo anyaruka gushiba niko gacanyaruka kugenda ntiyemera kwitura inzego kuko yituye inzego wa mugore na wacazarira n'amarira menshi ugacumenga umugore niwe yahohotewe kandi umugabo nabo ariwe yahohotewe umugabo rero yavuga imbere y'abandi ntivyumvikane agashangumvikana wa mugore kubera azanya amarira menshi umugabo ica akora aca yitamo guca yomoka agaca aza gukorera amanyanga iyo oyo iyaba umugabo yemera yuko neza abatwa akitura abandi batwari nk'uko asigitere sigitaka mwereka ukuntu aje imbere mu butungane byoshoboka mugo umugabo nawe aca avuga je yako twibwa tubashe kuvana uwo mugore aririra mu maso ndahisemo kumuta nk'iki
icifuzo bashikiriza abo bagabo nuko nabo nyene boronka amashyirahamwe agwanya gataya kabo nka kujya hari hagwanyira gataya k'umukenyezi
twe turakenera mashira hamwe twoza turitura no kuvuka ubu unyi cy'abagore bihari wewe wamukoma gatonyi yiruka mu cyo shira hamwe mugabo uri umugabo uhitamo komoka nturonka aho witura no kuvuga rero murakwiye natwe bwishira hamwe cy'abagabo bakarishinga kabisa nabo nyene barahohoje
amakuru dukora mu gisata cy'iterambere dakumira mu bushikiranganje bw'ugushyikirana gatya kazina muntu iterambere dakumira amenyesha yuko gushika no mango atashira hamwe bwegure gwanira gatya k'abagabo rihari nyabona ko bafise ishira hamwe y'abagabo bagwanira gateka kabakenyezi ariko leo naho umwe na mashira hamwe gwanira gateka abagabo ataraboneka umuyobozi mukuru ico gisata cy'iterambere dakumira Donatien giri kushaka amenyesha yuko mu ntara zose igihugu hariho ibigo by'iterambere y'ingo n'imiryango agatera kamo abagabo bahohoterwa kwiturizo bigo kuko byakira zina muntu wese yaba umugabo canke umukenyezi naho biruko yajishutse yuko abagabo bitura mwe n'ivyo bigo gushika no mango ibitigiri byabo bishyiri hasi cyane ubwiranije by'abakenyezi muri zone mitakataka mu ntara bubanza Federate ishatse icyo gya Amerika.
Tuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikigari mu Rwanda hatanguye inama yitwa Next Einstein Forum igamije kuraba ingene uburyo ingene iterambere ry'umugabane wa Afrika ryo kwihuta bifatiye kumenyi no guhanahana ubwenge biciye mu buhinga bwa none. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yatanguje iyo nama yasavye ko hobaho ubufatanye ku mpande zitandukanye. Inkuru tubaza mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagirubusa.
Iyi nama iteraniye i Kigali mu Rwanda ihuje abahanga mu mibare no mu bumenyi n'ikoranabuhanga barebera hamwe uburyo bashaka ibisubizo ku bibazo bicyugarije uyu mugabane wa Afurika. Bose baremeranya ko ubumenyi n'ikoranabuhanga ari urufunguzo bakeneye kubona uyu mugabane wa Afurika na utera imbere birenzeho. Madame Uta Drig Mikayev ni umuyobozi wungirije w'ihuriro Next Einstein Forum 2018 aravuga ko iyi nama izaba umwanya wo gushyira hamwe mu kungurana ibitekerezo bigamije kubaka ejo hazaza hateye imbere y'umugabane wa Afurika. Aragira ati ibitekerezo byacu n'ubumenyi n'ubunararibonye birakenewe cyane kugira ngo dushyize hamwe dushobora kugira kinini tugeraho. Ni nayo mpamvu turi hano uyu munsi ngo duteze imbere ubumenyi n'ubushakashatsi muri Afurika ngo dufungurire amahirwe ku bantu kuri ejo hazaza harambye. Twizera uyu mugabane wa Afurika, twemera ubushobozi bw'abawutuye mu bitekerezo mu gushaka ibisubizo kuri ejo hazaza heza. Bwana Eugene Mutimura ministre w'uburezi mu Rwanda nawe muri iyi nama arasanga ari ingenzi kuko hari n'ibindi bihugu nka Singapore byateye imbere bibikesha ubumenyi n'ikoranabuhanga. Ministre w'uburezi mu Rwanda aravuga ko n'ubusanzwe u Rwanda rwari rwarashyizeho gahunda yo guteza imbere ubumenyi n'ikoranabuhanga nk'imwe mu nkingi ikomeye mu iterambere. Ati ni cy'ingenzi kuko tuzakomeza guharanira nk'igihugu, nk'ibihugu, nk'umugabane ndetse nk'umuryango wagutse guteza imbere ibihugu byacu tugabanya ikigero cy'ubukene, ariko nanone mu guteza imbere ubukungu hazabaho n'urunyurane rw'ibitekerezo. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame watangije ku mugaragaro iyi nama yavuze ko ubumenyi ari ingenzi ku iterambere rya Afurika. Perezida Kagame arasanga icy'ibanze ari ubufatanye ku mpande zitandukanye.
To give these talented African specialists the chance to grow
Atika dukoresha imitungo dufite duhabaye amahirwe abanyimpano b'Abanyafurika batera imbere babashe guhangana ku isoko ry'umurimo bya kimwuga. Birashoboka ko wenda byasaba ikiguzi gihambaye mu gihe gito, ariko gukora ibyo ntibyubaka inzego zacu gusa, ahubwo bizanongera ubushobozi bwacu mu mikoranire ku rwego mpuzamahanga. Ubushakashatsi bushingiye ku bumenyi ni inkingi mu mikoranire yambukiranya imipaka. Perezida Kagame kandi yavuze ko hagati y'abagabo n'abagore akigaragara icyuho ku masomo ajyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Arasanga ari ngombwa ko icyo cyuho cyavamo kugira ngo habeho amahirwe angana ku bumenyi.
That is no reason to accept it as inevitable. Whatever the causes may be, we have to dedicate ourselves.
Nta mpamvu yo gukomeza kubyemera nk'ibitarangira. Icyaba kibitera cyose tugomba kwiyemeza mu gukuraho icyo cyuho, kuko amahirwe ntazigera angana igihe cyose amahirwe ku bumenyi azaba atangana. Si ukumva gusa ko uri umuyobozi ufite amakuru unakora neza mu bizamini. Intego ni ugukoresha ubwo bumenyi mu gukemura ibibazo ku mugabane wacu n'isi yacu. Iyi nama iri kubera i Kigali, abahanga batandukanye mu mibare n'ubumenyi n'ikoranabuhanga barebera uburyo bashaka ibisubizo ku bibazo bikibangamiye umugabane wa Afurika, izamara iminsi itatu. Ni inama kandi ishyize imbere ko ubumenyi bwakwibanda ku bakiri bato bafatwa nk'imbaraga z'ejo hazaza ku mugabane wa Afurika. Next Einstein Forum iragiba nyuma ya buri myaka ibiri, iheruka yabereye mu gihugu cya Senegal mu 2016. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric nawe nyene arakenuye imbere ko duhanagahindukira inkuru imwe yo mwikambi. Urugaruka rw'abarundi rwahungiye mwikambi ya Gategekanyo ya Mulongwe rurasaba kuronswa ibuga vyo gukiniramwo. Mumenyesha makuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru.
Mu gihe imikino no kwidagadura ari ingenzi ku buzima bw'umuntu, muri inkambi shasha y'Imurongwe ikambitsemo impunzi zimaze igihe cy'amezi yane zivanywe mu nkambi z'agateganyo aho zari zimaze umwaka wose. Urubyiruko ruri muri iyi nkambi rutewe impungenge no kutagira ibibuga byatuma rwidagadura uko bikwiye, ndetse rukaba rwanatera imbere binyuze mu mikino n'imyidagaduro.
Tuba dukwiye kuronka ikintu gituma tumenyana n'abandi n'abagenzi. Twavuye mu mihinga itandukanye, nta kibuga cy'inkino gihari. Tuba dukwiriye ibintu by'inkino tuzoza duhuriramo n'abandi bajene tukaramenyereraniramo. Hari abatamba umuziki na studio nime ndegeramo na ngaha, twashobora guhuriramo twese tukabona ibintu by'umuziki tugakina umuziki. Benshi turazi ibintu by'umupira, nta mupira ndegeramo na ngaha. Hari abandi bazi bafite inkino nyinshi ngaha zitandukanye, hari n'abakina za kungufume. Nta muntu umwe ndegeramo na ngaha yoba nk'umumenyereza wa kungufu cyangwa tubone twarose isare ya kungufu. Umva tubayeho mu buzima bugoye cyane, nta murimo n'umwe umuntu afite avuga ati uyu ni umurimo runaka ndimo gukora. Tubayeho mu buzima bugoye cyane.
Uru rubyiruko rukomeza kuvuga yuko rufite n'ikibazo cyo kubona aho rukorera imirimo y'amaboko rwari rusanzwe rukora mbere yo kuva mu gihugu cy'u Burundi rugahungira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Rwarukaga ngaha ntitugire icyo dukora, dusaba amashyirahamwe ajejwe impunzi ko yotugarukirako akaduha ibikoresho byo gukoresha nk'ibyo twari dusanzwe dukora tukiri mu gihugu cy'u Burundi. Abashona bakabazana ibyarahani, abakwaferi bakabazanira amamashini, amapano ndetse n'ibindi, abo mupira bakabazanira umupira n'imyambaro bakwiye.
Nk'ubu nka twebwe harimo bamwe ngaha nka Jeshi n'Imana nayisanzwe n'umurovyi, nk'ubu birangora kugira ngo ndonke n'udufaranga na dukeye ngaha mu murongo. Twese nk'aha tubayeho twebwe twakora akazi k'uburovyi cyane, ariko mugabo ubu turangene twogenda bikanka bavuga ngo bazoduha uruhushya, ariko turangiye ngo uruhushya sinzi ko tuzava tururonka.
Rumwe kandi muri uru rubyiruko rwiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye ngo ari rumaze umwaka wose mu nkambi z'agateganyo rushira imbere n'ikibazo cyo kutagira ibikoresho by'ishuri mu gihe umwaka w'amashuri muri Congo ugeze hagati kugira ngo urangire, ari nabyo bituma benshi muri uru rubyiruko bagenda bacika intege zo gukomeza amashuri.
Nta gikoresho na kimwe cy'ishuri dufite, dutonda ku ishuri atamakaye, nta makaramu, nta myambaro, nta birato. Imyaka ibiri turi ngaha tujya ku ishuri, nta mashagoshi, nta makaye, tugenda uko ugize amacezi turi rupapuro kabari rwandika ku kibazo cy'ugwaruka rw'abanyeshuri. Atwaratonze turarambirwa, nta kaye, nta karamu, kuko utonda koze ugasanga nta intebe mu ishuri ziriyo, ugasanga umuntu ariko yicara ku mabuye, umuntu ariko yicara ku mabuye. Iminsi iri imbere komisanga za damaniforme nayo baduhaye na ryari baruka kwirukana abanyeshuri ngo asere yarase kuriha ngo dutahe ngo batarishe ngo nzasubira kwiga. Bacyongera duhamagara mu mato asubirayo n'ubugeza n'ubu nta gikoresho na kimwe, muraguma tondo konyene imyaka n'imyaka iraze tutiga.
twagerageje gushaka ishyirahamwe rya Urucyada ryita urubyiruko mu nkambi yo mu Rusenda kugira ngo rugire icyo ritangaza kuri iki kibazo cy'urubyiruko rw'imurongwe rutaka ubukene bwo kutagira ibibuga ndetse n'amazu yo kwidagaduriramo. Ntibyadukundira ko tubona abashinzwe iryo shyirahamwe kubera yuko iyi nkambi ishashari nta bibuga n'amazu y'imyidagaduriro ifite. Impunzi ziba muri iyi nkambi zivuga yuko zitinye kujya kwidagadurira hanze y'inkambi kubera yuko hari igihe zifatwa zigafungwa kubera ziba zasohotse inkamba nta ruhusha. Vedastengabo ku bw'Ijwi rya Amerika imurongo yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Akano kuri Vedastengabo duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Inshuti bakunzi Michael muratwumviriza mwakoze yakoze Macbill ya Bero yashize amajwi hamwe na engineer Linus yashikanye ahiwanyu ndiyani nahazo twari kumwe kuri micro minsi ya 18 tuzosubire ejo nkaho twatanguriye. Muranigwe mubanye no mu byanyu.